ikiganiro ejo dutegurirwa n'urubyiruko rwo mu Rwanda.
Dusangire ijambo,
dusangire ijambo,
dusangire ijambo.
Bakunzi baradijwe rya Amerika n'ikiganiro dusangire ijambo by'umwihariko ndabasuhuje Netienne Karekezi hano i Washington. Aho muri hose mugire umunsi mwiza, mwitegura gusoza umwaka. Muri iyi minsi twatangiye kubagezaho ibiganiro byihariye byo gusoza umwaka, niyo mpamvu mu biganiro byinshi muzakurikira tuzaha ijambo mwebwe ubwanyu, ndetse duha ijambo abanyamakuru bacu bahura kandi bavugana namwe kenshi. Ubu ariko ni umwanya wo dusangira ijambo.
Urakoze Etienne Karekezi. Muri politiki uyu mwaka Burundi buri mihuga maso y'amakungu yose yatumberejwe ko bitumwe n'amatora y'umukuru w'igihugu, ay'abashinga amateka n'abakenguza amateka, ay'abajeye inama b'amakomine hamwe n'ay'abahanuzi b'imitumba n'amakaritsiye yabaye mu kwezi kwa gatanu bagahera mu kw'umunani. Yahanzwe amaso cyane cyane kubera nyakwigendera Pierre Nkurunziza inyuma y'ikiringo hatashoboye kurangiza yari yemanze ko atazosubira kwitoreza ikibanza cya perezida. Aha yari bugendana mu ntara ya Gitega hagati na hagati mu gihugu cy'u Burundi ku wandwi kwezi kwa gatandatu 2018.
Kamboneza mu mugambo CNDD nako mamenyeshe abarundi n'amafungu ko tutazivuguruza ikiringo cacu kizorangira umwaka wa 2022.
Aya matora batari bake barayinuvye rwose. Mbere hari n'abageze aho batanga ibyemezo ko adashoboka barimo shaka nditije mukuru w'umugambo IPONA ishami ritemewe na leta. Yabishushanije mu rwandiko rw'impapuro indwi.
Nuko ataguhiganwa abantu bangana bakiyari kuko ibwirizwa shingiro rishasha ryarafuse abigenga canke inani z'imigambo canke z'abigenga. Ikindi kigaragara nuko ibwirizwa shingiro rishasha riha ubutegetsi budasanzwe umukuru w'igihugu niwe yica agakiza. Nkuko byerekeye ingena leta itunganijwe bakavuga cane cane yuko leta atabasha na mwifise kiretse gushyira mu ngiro politike yashinzwe n'umukuru w'igihugu wenyine. Ikindi kibabaje ni uko umukuru w'igihugu aca afata mu bipfunsi agatunatuna ingingo zafashwe n'inama nshingamateka n'abacamanza bakuru bakuru niwe abagena. Murumva rero yuko ariwe yica agakiza. Abantu bazoba bari muri izo nzego bazoba ari ishusho bagiye gufata imishahara kurya bigaragara ingene bari kubaragira umugambo wa Gwasa mu nama nshingamateka arafise abashikiranganji mugabo barica banywanyi biwe barabangaza ntihagire uburyo gora.
Amatora yahavuye ahamagarwa n'umugwiseni ujejwe kuyatunganya utanga n'ibirangaminsi yatanguriwe nayo mukuru w'igihugu n'abashingamateka n'abajeye inama y'amakomine yabereye umunsi umwe ku wa 20 ukwezi kwa gatanu. Mu miyamamazo abakandida indwi barimo babiri bigenga nibo bahiganirwa ikibanza cy'umukuru w'igihugu. Umugambwe Senere utavuganwe n'ubutegetsi inshuro nyinshi wagirije abanywanyi b'umugambwe uri ku butegetsi na cyane cyane urwaruka rw'imbonera kure gukorana n'igipolisi mu gutoteza abanywanyi babo iruhande y'umugwiseni wakoresha kamwana wa mama. Aha Terence Manirambo na umuvugizi wa Senere ariko atoma itangazo wasohoye.
Uko biboneka nuko umugwiseni n'imigwi ikukira mu ntara y'amakomine bafata ingingo zimwe zimwe zitangaza umugambwe Sene kuko genshi zizo zidahuye n'amanama umugwiseni uba wagishije abanyamigambwe. Aha twatanga akarorero ku ngingo ya 21 mu gace kayo ka mbere na kabiri mw'itegeko ryenga amatora, aho iryo tegeko ritabuza uwitoje guhagararira amatora cyangwa gukurikirana uko itora riko riragenda. Kubuza bitoza ubwo burenganzira ni uguhonyanga uburenganzira bw'abitoza kandi ibyizwa bigenga ribibaye kurira. Akandi karorero ni kugeneye bamwe mu bajejwe intwaro basanzwe mu bitoza cyangwa barimo duhiganwa basigaye bahata abanywanyi b'umugambwe Sene bitoje bari ku ntonde z'abitoje kwandikira imibijejwe amatora mu ntara amaketi kwikura ku ntonde. Iyo migwi nayo ikagwa muri uwo mutego.
Mu bandi byo banenga harimo n'umugambwe IPONA ishami riri muri leta. umukandida wabo Gaston Sindimwo yakegera cyambere cya president cyo gihe yabwiye ruje America mu biganiro cyihariye
amakemwa najanye n'amategeko kandi twebwe ntikizira uko naho tuzatwemeye ko byagenze ntikizobuza yuko tuvuga uko twayibonye twayibonye twebwe uno munsi umugwiseni warihereranye uratanga uburenganzira bwo gushiraho bamwe mu bureau de vote atamwumvikano baye mu masisi nta nama yabaye bakorose babona liste ije gucyo nyene babifata uko nyene Ijo ni jambe jara baaye tulabilize. Ibindi turabona amategeko umukomiseri atanga agatangira ku telefone aho ahindura amategeko umukomiseri wo muri Seni akubwira abantu yuko envelope zahora zibikwa mu ibanga bya sekirize zitazoba zikibaye mu ibanga kandi zitazova aho zikeneye zijya muri cour concerné zikabanza guca ahandi cyo byose yitera amakimwa y'ubusa amakarata yatanzwe twasabye yuko Seni itubwira urutonde rw'abayaronse tugatumenya abayaronse tumenye bazotora n'amakarata atatanzwe iduha urutonde rw'ayasigaye ikatwerekana aho yayabitse atamuntu aje kuyatora kuko no munsi turabona amakarita umwe afite amakarita atatu ane atanu azotora gatanu gatandatu indwi umwe n'icyenda cumi abenegihugu ku mitumba bariko baraturubikwa mbere bakakwa amakarita y'amatora kubera bemeye ibintu bya procuration
hamaze kwibonekeza abanywanyi ba CNDD-FDD na CNL batana mu mitwe hagira n'abafana cyane cyane mu ntara z'uburaruko bw'igihugu umushikiranganji w'umutekano w'ico gihe Alain Guillaume Bunyoni yarisidukiye asoma itangazo ryo kugabisha
ubushikiranganji bw'umutekano buragabishije uwo wese arota ahungabanya umutekano igikorwa cy'amatora ahambaye ku gihugu cy'u Burundi n'Abarundi inyamiramabi n'abo bafashanya mu gucungira umutekano barategetswe guhasha uwo wese yogerageza kudurumbanya uwo mutekano uramenyesheje kandi ko uwuzoheza gutora yoca yisubirira ku muhana canke ku mirimo yiwe kuko nta bugwi bugwi canke ubudumbidumbi burekuwe hafi y'ahari ko harabera igikorwa cy'amatora ubushikiranganji burakebuye abenegihugu na cyane cyane abanywanyi b'imigambwe CNL na UPRONA kuko twarumvise abayirongoye bahamagarira abanywanyi bahe ngo bazosidukane n'iyonka baze gucungera igikorwa cy'iharugwa ry'amajwi turazirikana rero ko atawuzorwa muri uwo mutego
ku munsi w'amatora ya perezida nta mururu nyinshi zibonekeje naho umugambwe CNL wari wagabishije ko abanywanyi babo batazovirira amabiro y'itora mpaka babonye ku ijwi rya nyuma rihejeje guharurwa cyangwa nziza yagiye arangiza ikiringo ciwe yahejeje gutora n'umutambukanyi wiwe nize bucumi yavuze ibintu kuri we bihambaye kuri aya matora
amatora atandukanye kuva mu kazi gatatu ngo ya mbere amatora muri kahise n'amatora yabaye animiya kandi n'ukuboko kw'abanyamahanga ariko amatora no mwaka n'amatora atunganijwe n'abarundi ubwabo batanze uburyo bwabo kubwira kabiri aya matora tuyatunganije mu ndinganizo y'ubwizo shingiro imana isoma ikibanza cya mbere muri kahise so kujya bimeze kubwira gatatu ni uko aya matora tuyatunganije atamunyamahanga ni ukuvuga avuye hanze aje kuyaturumbanya ntakiye mu matora byo guteragira guteragira uno munsi akimbo umwaka akimbura undi mwaka umwe gusanga ntiyimbuye undi mwaka yateragira usanga yimbuye turi mu mwimenyerezo rero yuko amatora ariho guteragira urari mu kimbura cyangwa ukarimba karima rima
nubwo yari amaze igihe kinini yashimangira ko arakatabonetse haba kuri ibihugu babiri bahererekanya ubutegetsi mu nzira ya demokarasi atamarasa abanje guseseka muri icyo gihugu cyo mu seruko bwa Afurika imana ntiyashimye ko abibonesha amaso uwo muto wa mbere yatwaye Burundi igihe kirekire akanasimba ihirikwa ry'ubutegetsi mu kwa gatanu w'2015 yashengeye giturumbuka ku wa munani mu kwa gatandatu leta yavuze ko yahitanywe n'ihagarara ry'umutima kwa 26 ku kwezi yasezerwa ijya nyuma mu isi y'abazima Denise Bucumi Nkurunziza mutambukanye wiwe yabonetse mbere imitsi yose y'ikigandaro aremesha abamugana ku kirimba yashimishijwe nuko aronsa amahirwe yo gufuba wiwe kuko kubwiwe atari bose bayabona
abarundi bahora bamuyoboka bamushigikira urabashoboza kuyoboka no gushigikira Samuragwa yasize turagushimiye rero kuri uyu mugirwa wa nyuma n'ubuntu tugiriye kubona iki gikorwa gikoretse harabafishije ntibahamba natwe harabo twafishije ntitwahamba turagushimiye rero kuri iki gikorwa gikoretse
ikintu nkunzi zari kurangiza mu kwezi k'umunani cyateye impari gituma 100,000 by'abarundi bahunga abarenga 1,000,000 barishwa n'abandi ndiri baburi burengero nk'uko niyabyemeje Dudien mukuru mugwi wa utohoza kuvyaha vyakozwe mu Burundi ukaba mbere warongewe n'ikiringo yavuze kuvugwa nkunziza rudahagarika amatohoza
Atecho tugiye gushimikira ko nkuko twabivuze muri raporo yacu heruka no kuguma turikanuye turabivyaha biriko biraba bibangamira uburenganzira bwa muntu ubwicanyi yotegwa no kunyuruza abantu batabona ibintu kumwe n'ubutegetsi ababikora ingufu bakoresha no kugenzura ko byoba bihanwa n'amasentare mpuzamakungu kubona oni yongeye ikiringo umugwi wacu kandi haheruka no guhinduka ubutegetsi mu Burundi nicerekana ko ibyo dukora byizewe kandi ataho bihengamiye
imbere yuko itahukira atarinze no kuja kuvuzwa hanze nk'abandi bakuru b'ihugu bya Afurika kagwa mu ntara ya Karusi hagati na hagati hashuruse ruko bw'u Burundi bona kuranakunda kwibanira n'abanyagihugu aho kwicara mu biro mpunzi zakunda kuvuga mu giswahili ati mara moja canke buno nyene canke naho vuba bwango mu Kirundi akaba yari yiswe imboneza y'amaho mu mugambwe wiwe yanabereye umukuru w'inararibonye akongera akaba yari yemejwe n'inama nshingamateka nk'imboneza y'amaho y'ugukunda igihugu hari kintu yari yarahamiye yagiye abonye insinzi yamusubiriye bahite ndayishimiye kugeza n'ubu amwita sekuru kwa 27 ukwezi kwa gatanu uwo mugwiseni watanze ivyavuye mu matora uvuga ko yatsinzwe na CNDD-FDD yabaye umukuru w'igihugu n'abashingamateka hamwe n'abajenama b'amakomine ariko inama nkuru ya Episcopi Katolika yemeje ko indorerezi zayo zabonye amahinyu menshi mutenyeje wa Jean Ntawundereye yarongoye inama y'abasenyeri Katolika mu Burundi yabivugiye mu itangazo na bagenzi basohoye
uguhata abaserukira bitoza mu icungerwa ry'amatora ngo basinye ku mpapuro z'ivyegeranyo z'ivyavuye mu matora ayo matora taraba ngo izo mpapuro zibanze zuzuzwe amasandugu y'itora mwamwe yujujwe amajwi amatora taraba ugutorera abantu bapfuye cyangwa bahunze ukwemera impushya zo gutorera abantu benshi kandi bene izo mpushya zitari zirekuwe abantu bamwe batoye bisubiriza ukwiru kana baserukira bitoza n'abarorerezi mu gihe cyo guharura amajwi iterabwoba ryagizwe n'abajejwe intwaro bamwe bahatira abantu gutora nk'uko bashaka gushika naho babakurikirana no mu bwiherero bw'itora ukwinjira kw'abantu batabirekuriwe n'amategeko mu bibanza byaharurirwamwo amajwi ugutora mu ibanga kutubahirijwe hamwe hamwe ukwaka barorerezi impushya zabo n'amatelefone turavye rero ayo mahinyu yose hamwe n'ayandi tutiriwe turavuga turibaza nimba atotuma hagira igihinduka ku biharuro bizoshyikirizwa ko arivyo byavuye mu matora
Pierre Claver Kazihise mukuru wa Seni yireguye yavuga ko batumwe n'abasenyeri Katolika batari bamenyereye ico gikorwa
umurorerezi umwe abona uvuga umugwi w'abarorerezi kubera yuko iyo tuvuze ko bari 39 ni migwi z'abantu rw'abantu bo n'ibihumbi yuko yavuze ibidahuye n'iby'abandi kuri kwe n'ibisanzwe cyane mugabo si igihe tutangaza n'uko y'abantu bari hamwe muri nka 10 umwe akabona guye abandi babonye bimwe ubu rero nibazana ibyegeranyo tuzuraba yuko turonka nka kanya dushobora guhura hanyuma duhana hantu ibyiyumvira kugira ngo abantu bose bamenye ukugene ibyo kurorera amatora bigenda kose cyoroshye umuntu azakiza yibaza yuko ari bisanzwe oya si bisanzwe byafite nk'ine bikogwa iyo rero umuntu ashobora gutuma nk'abantu batabizi bashobora kuzanira koko itatosoye neza twebwe rero twibaza yuko kubona bose bahuje kiretse umwe umwanyimwe n'ibisanzwe mugabo tuvuga tuti azasubire kubo yatumye ababaze uko bazifashemo
mugambwe senere wavyiyamirije maze witura sentare yubahiriza ubwizwa nshingiro warahebujwe nk'uko Jean Ndagije Imana yaramutwaye sentare yabisiguye mbere n'atacu wanditse ubwizwa nshingiro ry'u Burundi yavuze ku bijanye n'igikurikira mu gihe umukuru w'igihugu wakiri mu mabanga yitabye Imana hari uwundi yamaze gutorwa sentare yubahiriza ubwizwa nshingiro yashimye guha amahirwe bahise ndashimiye kurahira aho kubira haya mezi yabirarenga gato umukuru w'inama nshingamateka ubasha gukura mu gihugu nk'uko ibwizwa nshingiro ryo mu 2005 n'iryahinyanyuwe mu 2018 yabiteganya Charles Ndagije Imana
la cour décide que le poste de président de la république di Burundi evaka kere interim
atese ntare yubahiriza ibyizwa bashingiro iremeje ko intebe y'umukuru w'igihugu atawiyicaye ko kwikiringo mfata kibanza kidakenewe ko habwirizwa kwihutishwa irahira ry'umukuru w'igihugu aheruka gutorwa muri ico kibanza Evariste Ndayishimiye mukurindira ko izindi nzego zatowe zitangura amabanga izari zihari zizoba zirabandanya amabanga yazo
reste en fonction jusqu'à l'installation effective de nouvelles institutions élites.
Akatorwa sarongo esenere yavuze kwibita mu kintege mu kiganiro yaje ujya America ico gihe yahamagariye abarundi bose n'imigwi yose kwanka kwibwa insinzi.
cyane cyane tuhamagara seni na sentare yubahiriza ubwirirwa shingiro tutibagiye n'abandi bose byega abanyepolitike muri societe civile abirebeye imana canke abakozi b'imana eka n'abarundi bose cyo tubasaba nuko bashiraho abarundi bashize karagara nuko sene haba mu matora y'umukuru w'igihugu canke ayo abashinga amateka canke abaje nama muri impanuro za komine sene tuza imbere nuko insinzi igaragara yihinduka byashitse mu Burundi n'ijya barundi bashaka ihagere rero umuntu rero yoza kuri burizamwo
cewe ndayishimiye Parisito umukuru w'igihugu cyo Burundi ndarahiye ko ntazo tirigana ku masezerano y'ubumwe bw'abarundi kwibwiriza shingiro rya Repubulika y'u Burundi
Teta yabu ila hilagi huti kwa minongi tatumu kwa kata andatu inyuma imi situ minita tunda ishimi ya shikiri ya mabanga na ho hara mabugizu wa shingira bili ya gengi nzego kuko ijate wuku mkono mbibu na chuminu munani ligenga nzego nshasha mugihe izari kurangizikiri ngo mkwa munani zage ndela kujo mbibu na kata anu prezida mshari vahita nda ishimi yeyele kanye migambi nyamukuru ima hanini uhugwanya ushomeri ugutuza kudahana nukujia ruswa ahaya hejeje kwa kinda hilo zaba shikira nganji chumina batanu ya genye
bihuta twashaka gusaba ko byose byihwabirwa kuva tuvuye muri iyi ngoro ibyo navyo byerekeye intwari ibereye amagara y'abantu uburimwe n'ubworozi ugwaruka kubungabunga abakukuruke hamwe no gutorera umuti ikibazo cy'abatesheje izabo mu gihe twari tukiri mu magume kubera twabonye ko abatari bake batinya kudoma ku rutoki indongozi zemukira bene gihugu ubu bwa vuba tugiye gushyira ku migwa mikuru y'amakomine agasandugu bazoshyira mu byifuzo n'ibirego mu ibanga rizohora ryugurugwa n'intumwa jewe nitumiye gusa ibyo ndabikize kugira ngo abandi ntibave barereka babareze nsabye ko uzobona ikitagenda neza yo kitumenyesha hanyuma tuze tukigire ko itohoza kugira ngo ntihagire abazobesha cyane bagereke ku inkoni ishushe abandi ibisata by'imonogoje mu kugira ibiturire no kunyonyeza itunga rusangi biramaze kumenyekana hasigaye ko umushibuka ushingwa mu minyuro bacamwo kandi si kera ndizeye ko ababikora batari mpongo kuko ni ipa yaburiyo
inama nshinga amateka imaze gusasa umugambwe senere wanse gutora abagize ibiro byayo kubera impamvu rwasasiguye
bisanzwe igihe nk'icyo iyo kiba harabaho kumvikana ingene bigenda ariko abo muri sende defte kubera bishimiye ubwinshi bwabo bavuga bati byaraheze ntabyo tuvugana aho rero mu gihe bavuga ko byaheze ngo bibandanye nyine ko byaheze urumva ntacyo twaje guhindura
iminsi yakurikira iragenda yishimiye ibonekeje imigwi y'abantu bitwaje inkoho bate mu ntara nka zose z'u Burundi ikiganiro ciwe ca mbere yagiranye n'abanyagihugu n'abanyamakuru perezida w'u Burundi yakekeje abitiriye ibitero
igihugu kirafise imyugariro kirugariye kirakingiwe gutari igihugu rero uhera nyene kuva muri iyo myugariro rero nabavuga ko wateye igihugu wagiye kwica ubuntu ukica abantu babiri mu muryango ugacuva ko wateye igihugu cyawe wateye uwo muryango uteye igihugu ahera ku rwego rukuru umukuru w'igihugu niwe wa mbere arahirira kubungabunga imbibe z'igihugu jewe reka dufata akarorero maze iminsi nzunguruka mu ijoro n'ejo naduze mu ijoro none bavuga ko wateye igihugu uti umukuru w'igihugu wegera ariwe wa mbere wari guhera genda murabisa hanabiriye ikigo murabi saha nashikiye ubujumbo sinaciye aho hose bavuga ngo niho bari ejo sinaduze mu ijoro sinaciye amutsikirira ngo niho bari
wa wundi ati abakira mu kibonero bakiramutswa kandi zirimo sengondo ntizikubitwa n'inkuba perezida ndayishimiye kuvarwe mu mabanga amaze kugendera ibihugu bitatu arizo Tanzania Gabon na Guinea Equatorial iki cya nyuma akaba yakimazemo iminsi itanu yose mu gihe we yasubiriye mu myaka itanu yahonyoje ikirenge muri Tanzania gusa naho nyene ntiyararayo mu kwindwi 2017 iyo migenderanire umukuru w'igihugu mushasha ariko aravyura yari anayifuje mu nama ya 75 ya bose yishyirahamwe mpuzamakungu ni icyo gihe yari yasabye ko igihugu ciwe covanwa ku rutonde rw'ibihugu bisuzumwa n'akanama k'amahoro n'umutekano ka ONU uko amezi atatu ashize iruhande y'ibindi byinshi mu ntango z'ukwezi icyo cifuzo cyashikijwe leta irashima nk'uko umuvugizi wayo Prosper Ntawurwamiye yabishikirije mu itangazo
leta y'u Burundi yakiranye ukwezi rwinshi ingingo nziza kandi iremesha iherutse gufatwa n'urwego rujeje umutekano mu ishyirahamwe mpuzamakungu ONU yo gukura u Burundi ku rutonde rw'ivyigwa ku bijanye n'umutekano n'agateka kazi na muntu nk'uko nyenicubahiro Varisito ndayishimiye umukuru w'igihugu cy'u Burundi yabisavye iyo ngingo iheruka gufatwa irerekana neza ko u Burundi bwateye intambwe ishimishije mu bisata bitandukanye bigize ubuzima bw'igihugu leta y'u Burundi irashimye kandi kandi irakengurutse iyo ngingo kuko ni kimenyetso gikomeye abesha kandi gihumuriza ko imigenderanire hagati y'u Burundi n'amakungu igiye gusubira kuba myiza.
Imbere yaho umuryango w'ibihugu bivuga igifaransa mu ntango z'ukwa 11 nawo wari wakoye ibihano ku Burundi na intumwa zo rwego rwo hejuru rwa ONU zirongowe na Bintu Keita icegera cha Antonio Guterres kigejejwe umugabane wa Afrika zari zishikiye mu Burundi kuvugana n'abategetsi uko bakorana. Bintu Keita:
c'est pour examiner ce que la famille des Nations Unies peut faire pour accompagner davantage les efforts du Burundi, tels qu'exprimés par le président de la République dans ses 6 priorités essentielles.
Mu bisata byihutirwa twavuganye ku bibazo by'amagara y'abantu, indero, kurwanya ukudahana hamwe n'intwari ibereye mu butungane. Twemeje ko twiteguye gufasha Uburundi muri ibyo bisata. Impande zose zerekanye ko ziteguye gutera biri imbere. Icyuka kimeze neza cyane ubu, kibaza ko ari icyizere gikomeye. Reka n'igihugu kibanyi cy'u Rwanda cyari kimaze imyaka 5 kirabana y'ingwe n'umubanyi wacu wo mu manuko, cyerekanye ko naho cyama cyagirizwa gushaka gutembagaza ubutegetsi bw'u Burundi cyiteguriye nyabuna umubano mwiza. Turetse inama z'abaserukira ibisata by'iperereza n'abashikiranganje b'imigenderanire y'ibihugu byombi bibiri, hakaba hitezwe n'iya w'ubutungane Perezida Paul Kagame ubwiwe yabikomojeho.
Mu baturanyi b'u Burundi tubwiriza ko abantu bakwiriye kuba babana, bakaba bagahahirana, nicyo twifuza ko twageraho n'abayobozi bashya bo mu gihugu cy'u Burundi, ari Perezida Ndayishimiye n'abafatanije nabo mu kuyobora ubwo iyo politiki nibariho baganisha, kwe ntabwo bazasanga tugoranye kugira ngo dukorane nabo, twumvikane nabo, duhahirane ibihugu nk'ibituranyi, tubane neza.
Mugenzi w'u Burundi yamwishuye muri makati:
ibihugu atari byiyorobetse nibyo tuzokumvikana, ibyiyorobeka bitwiyorobeka ko ntibikunda. Icyo tuzi ni uko twebwe inkozi z'ikibizi u Rwanda iyo tuzifashe zihungiye i Burundi tuca tuzisubiza, birazwi kama twasubije n'amakunga arorera. Mugani mutubwire, umaze kubona kangahe ko tubabona barasubiza? Ntibigoye, nta kigoye, burya boshaka gutora umuti ubunyene. Biroroshe, ntibakore ibya kibantu ababanye, ubunyene urabe ko bidaca bikunda, bitabigenda neza.
Naho u Burundi busa n'uburiko buranagura ishusho mu makungu, uyu mwaka haravuzwe muri icyo gihugu imanza zafashwe nk'izihonyanga uburenganzira n'agateka ka zina muntu. Twovuga nk'urwakiriwe abantu barenga 15 bagizwe n'abahoze ari intwazangabo z'urwego rwo hejuru, abategetsi bakuru bakuru, hamwe na Perezida Pierre Buyoya y'abaserukira ubumwe bwa Afurika muri Mali na Sahel. Inyuma yo gucibwa mu nyororo w'ubuzima bwose yahise yegura. Buyoya yiyamirije urubanza, yavuze ko rutubahirije itegeko na rimwe, yasigura ko yatanze imihoho kugira ngo yeze izina ryiwe ryacafujwe na dosiye y'urupfu rwa Perezida Melchior Ndadaye yishwe mu 1993.
A mon âme est conscience. J'ai jugé préférable de me libérer de ces responsabilités afin d'avoir.
Ubu nshaka kwigenga mu byanje, nshira umwanya munini muri dosiye yacafuje izina ryanje, naho n'ubundi atazobura inzitizi, ariko nshaka kubivanga n'akazi kuko nohava ndagakora nabi. Ubutungane ntibyigeze butwemerera kwisigura neza, bwarimye impusha zo kwinjira mu gihugu abashingwamanza bacu b'abanyamahanga, ndetse n'abari mu gihugu ntibahawe akaryo ko kuraba neza dosiye y'urubanza. Byumvikana ko ubutungane bwashatse kunigira mu menshi uburenganzira bwacu no kuduca urubanza rwa ngondagonde. N'ingingo nafashe atanumwe abintegetse, kandi mbaje kwiyumvira ku ngaruka zose bijanye. Sishaka gutera ingorane abanyeze bakanshinga amabanga yo kubaserukira muri Mali na Karere ka Sahel ni igikorwa cansaba umwanya munini ubwitonzi n'ubukerebutsi nta mpungenge mfise hariho amategeko mpuzamakungu ankingira kandi Burundi ntibushobora kuyarenga ko ngo bukore ibyo bwifuza byose
réflexion il y a aucune décision prise à ce sujet.
Uyona wenyene yahavuye yashengera mu ijoro ryo kuwa kane muri indwi itahi mu Faransa arikaja kuvurwa avuye bamako muri Mali. Bamwe mu Barundi baganiriye n'ijwi rya Amerika bavuze ico yibukira kuri uwo mugabo yatwaye Burundi hagati y'igihumbi kimwe magana cyenda na mirongo umunani n'indwi na mirongo icyenda na gatatu no kuva mu gihumbi kimwe magana cyenda na mirongo icyenda na gatandatu kugera mu bihumbi bibiri na gatatu.
Twizeye yuko twarongoye Burundi nk'uko vyahora biba ku bandi bakuru b'ibihugu iyo bitavye Imana hazotegurwa ikiganda.
Yabaye umuntu akomeye cane muri politike y'iki gihugu c'Uburundi n'ibindi bihugu. Igihugu kirabuze umugabo w'indyamunyu, umugabo abushitse
yari afise vyinshi azi. Ni ukuvuga rero apfuye tutabishaka ko apfuye apfanye ukuri.
Mu Kirundi bavuga yuko igito gitabwe iwabo naho biruko nuko yotaha agahambwa mu Burundi.
Iyo ndamuzi nk'intwari aremeye ko demokarasi iba amatora araba ku mugaragaro yashaka kuyiba yari kuyiba kuko yasira n'ubushobozi bukomeye cyane kugira ngo yibe mugo ntiyayibye.
Nibaza yuko vyinshi n'ibivy'imigambwe myinshi abari mu migambwe bose vyinshi byavuye ku Ibuya kuko Buyoya yaremeye ku migambwe myinshi iza mu Burundi.
Yavuga make kenshi ijyavuze ryaru yakuja mu ngiro nico ndamwibukiraga.
Kugeza igihe twategura kino kiganiro leta y'u Burundi ntaco yari bwavuge ku bijanye n'upfu rwa Buyoya. Haranabaye mu kwa cumi na rimwe igurishwa ca munara ry'ibintu vy'abagirizwa ihirwa ry'ubutegetsi ryaburijwemo mu bibiri na cumi na gatanu ariko bamwe mu bafasha bagirizwa nka Christine Ntazwe Nimenya, umukenyezi wa General Amjide Nimenya w'umupolisi yavuze ko yanyazwe inzu n'ibintu yiguriye ku giti ciwe.
Icinegeje inyuma coco kiriho kandi ukuri ngira si kwinshi kuko ibifise ukuri birasigurwa bikamenyeshwa benevyo. Hanyuma ingene tuvyakira n'umubabaro wumva tworeka kugira umubabaro gute abana batswe uburenganzira bwo kwitwa Barundi umuntu maze kumwaka haba ukamwaka icyo mutunze umubwiye uti ndakwirukanye kuri ubu butaka bwanje turirukanywe ku butaka bw'u Burundi.
Reka na Margarita barankitse yashinze ikigo Shalom ubu gikorera mu buhungiro yatangajwe no kubona ibintu by'icyo kigo bigurishwa muri cyamunara.
Mezo Shalom si pushiste niyo bari Margarita naho none Margarita ko bamwitiranya na institution kandi ntibaduciriye urubanza je araho naserutse ngo bampe uburyo bwo kuvuga ko jewe ntari umupushiste zo kwitwara nyine.
Mu kwezi kwa mbere naho bagenzi bacu mu kinyamakuru cigenga iwacu bahanishijwe umunyororo w'imyaka ibiri n'igice bagirizwa kugerageza gushaka gukorana n'abahungabanije umutekano w'igihugu. Bari bahagarikiwe mu kw'icumi ibihumbi bibiri na cumi n'icenda muri komine Musigati intara ya Bubanza mu burengero basanzwe bafungiwemo baroye gukora ubutana mu mitwe hagati y'umugwi w'abagwanyi waturutse muri Kivu manuko muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'abajejwe umutekano. Amashirahamwe menshi arimo CPJ ifise icicaro i New York yariyamirije ifungwa ryabo. Muzoki Mumari Serukira muri Afrika yo munsi ya Sahara yaganiriye n'ijwi rya Amerika bagikatirwa.
Abanyamakuru ntibari gufatwa bazira umwuga wabo. Uru rubanza rwabonetse nk'agakinyizo ku itangazamakuru.
Amashirahamwe atohoza ku mubakorwa mu Burundi nayo y'Abarundi na mpuzamakungu yemeza kwitoterwa ry'abatavuganwe n'ubutegetsi ryakomeje umurindi niba ritarushirije uko ryari mu myaka itanu ishize. Mu kiringo cya hafi IDHB rimasohoye icegeranyo abyerekana rikemeza ko kudahana kwimakajwe. Kagina Tezakian umwe mu bahinga bacanditse yaganiriye n'ijwi rya Amerika.
Ce qui est frappant, c'est que la plupart du temps, les personnes qui sont arrêtées ne sont pas des personnes de haut niveau. Donc, de tels crimes dans le passé.
Mwakoze mwebwe mwese mwakurikiranye kino kiganiro dusangira ijambo cyo kuri uyu w'Imana. Roger Burikaneza na kibateguriye ndabivurije umwaka mwiza mu banyu no mu byanyu uza n'uzu basanga aho wabasize. Twibukanye kwa karyosha tawukanka kireka kabuze nayo kuramba bigatangwa na Rurema tumimusabe naho ubuta
mukiganiro cy'uyu munsi turabanza kure nk'ingenzi byaranze Uburundi mu rwego rwa politiki, ubutabera n'ubutwererane. Ariko cyane tubibutse ko urupfu rw'abagabo babiri bayoboye Uburundi aribo Petero Nkurunziza na Petero Buyoya, bombi batabarutse uyu mwaka, ruzasigara mu mateka icyo gihugu. Ikiganiro cy'uyu munsi cyateguwe na mugenzi wacu Eloge Wirikaneza ukorera i Nairobi muri Kenya. Eloge, mikro ni yawe.
Dusangire ijambo.
Dusangire ijambo.
Dusangire ijambo.